ku biro by'igipolisi kigejwe abinjira n'abasohoka PAF harangwa muri no minsi imirongo miremire y'abaza gusaba urupapuro rw'inzira ariko bita passport muri rw'igifaransa uri abamaze iminsi batondera urwo rupapuro eka mbere n'abashasha bakidogera iki gipolisi ko kitari ko kiraborohereza bano bashigiriza ko hakora ka mwana wa mama
nkuko va kuwa mbere gushika n'ubu nkabana bashikirwa n'ubutsinda bitahu kuwa mbere naratonze shise barame igipapuro ndawuzisha ndujuje ninjira bambwira ko nzogaruka bukegaho barazirarana nca ndaza kuwa kabiri shise naho ni baranyandikira nimero kushaka ija muri ya rojisirema narabajije barambwira ati burya uri kurabaza burabaza gize baza abapolisi bato bato aba bantu bajeje umutekano ngaha muri pasi bobo bakubwira ngo aha udafite umuntu muzizanye cyangwa mumenyeranye igipapuro si ngombwa ngo ucukirowe mugabo ugashisanga abatoze umurongo nta n'umwe ariko arakinyigwa hari impapuro ziguma zisohoka zinyangateranya n'aba bakora ngaha bajeje umutekano ngaha niho baguma barurisha izo mpapuro mu gace tukabura ntitumenye impamvu turiko turabura
naho biri uko hari abashima ko bakiriwe kandi bakabona ibipapuro byabo biriko bitera intambwe bano bakenyezi ni bamwe muri abo
nikitse twarenze umurongo kuko twari twarage dosi tuziraje rero baziduhaye baziduhaye turi ku murongo wo kuri ego ariko twakira neza iyo nabyo ndabura kwereka uko ibya mbere nabironge yezere n'ibindi ko ndabironge turashikirwa kuko aho tugeze haroroshye
urongo igipolisi kigejwe abinjira n'abasohoka aremeza ko gutanga icyo gitabo cy'inzira bitoroshye kuva mu mpera z'umwaka uheze komiseri w'icyo gipolisi Jimmy Hatunyimana atanga igituma
abantu ni benshi izi nitwo bigeye kubivuga twebwe aho duhagaze ibitabo by'inzira turabitanga ukuri kwamye kubera ngiho kuko nta muntu n'umwe araza kutwitura ngo abivure mugabo rero ubwo bwinshi bw'abantu rero hatuma habamwo n'ingorane nyinshi kuko muri ubwo bwinshi harimo abantu bashaka kuduca mu byahumye nicyo gituma rero tujye dufata umwanya uhagije kugira ngo twige neza ido n'ido idoshye ku yindi kugira ngo dutange igitabo cy'inzira ku muntu twangiye kumenya neza ibyo twamusuzumye sawa sawa rero abantu ntibidoge ibitabo biriho kandi turabitanga kandi nicyo tuzabitanga
ibyo biruko mu gihe amakuru ava mu begereye icyo gipolisi avuga ko aboroherezwa mu kuroswa izo mpapuro z'inzira araba bafise ibikorwa byihuta mu makungu aya makuru kandi akavuga ko abatari ko bararoswa izo mpapuro ari baba bashaka guhunga ikiringo cy'amatora yimirije mu Burundi bibaza ko gishobora kuba nk'icyo mwaka w'2015 aho hari abagiye mu barabara biyamiriza ukwitoza k'umukuru w'igihugu mu kiringo cya gatatu ku bijyanye n'uko haba nkunzi mu gutanga impapuro z'inzira akanatangishwa ibiturire umukuru w'igipolisi kijejwe ibirere n'imbibe arabihakana komiseri w'igipolisi Jimmy Hatungimana akavuga ko hari kigiye gukorwa kugira hamenyekana bo babikita mu cyiza
uwatanga iturire yoba ari umuntu inyegeza atwinyegejemo naho tuzomurondera kandi tumurose tumufashe n'uwo yagihaye n'uri kwarakirya n'uwagitanze bose tuzobahanira rimwe kandi ivyo nagomba nce mbona kanya kubwira abarundi ko igihe cose babonye umuntu ariko aragira ingendo nk'izo ko bomushira habona twe tugomba dushireho umugwi ushije gutohoza kandi uwo mugwi uzoba utaboneka rero igihe uwo muntu ufatwa ariko aratanga ibyo bintu amenye yuko tuzomushengeza bimeze akarorero
naho hari imyidogo ku bavuga ko bataronswa izo mpapuro z'inzira byoroshe urongoje igipolisi kigejwe abasohoka n'abinjira mu gihugu avuga ko umwimbo w'ibitabo bikorwa ku munsi wiyongereye gusumba mu minsi iheze
ubu rero aho tugeze turatanga ibitabo birenze gatonya ku munsi amajana 3 turashobora gutanga n'ibindi birenge aho nyine mugabo murazi ko imashini ziriko zirakora nabyo nyine gifuko ziruhuka akanya kugira ngo zibandanye zikora kare twarakora amapasiporo arenze gatonya 100 aho byavana n'ibihe tuba dufite abantu bagereranye batarenze nka bwo munsi
warangoye igipolisi kigejwe abinjira n'abasohoka mu gihugu ahakana ko ari abamaze amezi 3 basabye ibyo bipapuro by'inzira ariko batarabironswa.